mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteza amatwi, turabaramukije, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fideni Yongabo. Nanje ndabaramukije, ikaze mwese mu biganiro byacu.
Hafi ngira ngo ndumva n'ayo n'igice kimwe bavuga yuko politike itabemerera kugira ngo bakore neza munyuma kwafa no kwibuza gutangaza ikintu runaka.
Uwo ni Professor Christopher Kayumba, uwo mushakashatsi akaba n'umwarimu wigisha itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda, avuga kuri zimwe mu nzitizi abanyamakuru bahura nazo mu Rwanda zituma inkuru zicukumbuye zibanye.
Ihindagurika ry'ibihe ni kimwe mu bibazo bidahurika ko na bose biriko vyihweza uno munsi kwa gatanu mu nama y'abakuru b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi iri kibera ku izinga rya Sicily mu gihugu c'Ubutaliyani.
Ibitero by'indege z'ubugaga ruyobowe na Amerika byishe abayobozi bakuru batatu b'umutwa leta ya Kiyisilamu muri Siriya no muri Iraq muri uku kwezi.
Abantu bitwaje ibigwanisho bihishije mu maso bagize uno munsi wa gatanu igitero kuri bus yaritwaye abakristo b'abakopt mu kigo cyabo mu gihugu cya Misiri.
Nyuma y'imyaka itatu amapfa n'imyuzure bisize icyakabiri cy'abaturage ba Malawi bifuza imfashanyo, batunzwe n'imfashanyo y'ibiribwa. Uyu mwaka igihugu gifite umusaruro mwiza w'ibigori. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere noneho ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Jenny. Ihindagurika ry'ibihe ni kimwe mu bibazo bidahuriwe ko na bose biriko byihwezwa no munsi wa gatanu mu nama y'abakuru b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ivyo ku isi mu vyerekeye ubutunzi iri kibera ku izinga rya Sicily mu gihugu c'Ubutaliyano. Abategetsi ba leta ya Amerika batangaje ko Perezida Donald Trump yavuze ko kwiyongera k'ubushuhe ku isi ari yigeze kuvuga ko ari ibintu bitagira mvura igihe yari yamamaza kuba perezida azorindira gushika iyo nama irangiye imbere y'uko afata ingingo kuri icyo kibazo. Umuhanuzi mukuru mu vyerekeye ubutunzi wa perezida Trump Gary Cohn yabwiye abamenyeshamakuru ko perezida Trump ariko agerageza kumva aho abanyaburaya bahagaze, amenyesha kuri icyo kibazo kidahuriwe ko na bose muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu bujyanye n'ubutunzi bizeye ko bazokumvisha perezida Trump kubahiriza ibyo Amerika yiyemeje vyo kugabanya urugero rw'imyuka mibi igaramira ibidukikije hisunzwe amasezerano yatewe ikigikumu mu gisagara ca Paris araheze imyaka ibiri. Umukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya Jean-Claude Juncker yatangaje ko amasezerano y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe bitegerezwa kubahirizwa neza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko iterabwoba n'igihugu cya Koreya ya Ruguru ari byo bizoshimikirwa ko mu nama y'abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi byo ku isi mu vyerekeye ubutunzi yatanguye uno munsi kwa gatanu mu izinga rya Sicily. Yicaye hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Shinzo Abe. Perezida Trump yatangaje ko inama y'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi byo ku isi mu vyerekeye ubutunzi iza gushimikira cyane cyane ku kibazo cya Koreya ya Ruguru.
Ibitero by'indege by'urugaga ruyobowe na Amerika byishe abayobozi bakuru batatu b'umutwa wa leta ya Kiyisilamu muri Siriya no muri Iraq ni muri uku kwezi gushize. Ibi byavuzwe n'ingabo za Amerika uyu munsi kuwa gatanu. Mustafa Gunes wafashaga ari muri Turukiya yishwe n'ibitero by'urugaga hafi ya Mayadin muri Siriya ku itariki ya 27 y'ukwezi gushize kwa kane. Gunes yatangaga amafaranga yo gushyigikira ibitero ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibi byavuzwe mu itangazo ry'ubuyobozi bw'ingabo za Amerika zikurikiranira hafi ibikorwa bya gisirikari mu burasirazuba bwo hagati. Umufaransa ukomoka muri Algeria Abu Asim al-Jazairi yahitanywe n'ibitero by'indege by'urugaga ruyobowe na Amerika aho Mayadin muri Siriya ku itariki ya 11 kwezi kwa gatanu. Abategetsi mu gisirikare cya Amerika bavuga ko Al-Jazairi yarafite uruhare mu myitozo y'urubyiruko rw'umutwe wa leta ya Kiyisilamu itsinda ryitwa The Cubs of Caliphate. Abu Katab al-Rawi umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru w'uwo mutwe yishwe n'abandi barwanyi yicanywe n'abandi barwanyi batatu hafi ya Al-Kayim ni muri Iraq ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatanu turimo.
abantu bitwaje ibigwanisho bihishije mu maso bagize no musuko wa gatane gitero kuri bisi yari itwaye abakristo b'abakopte mu kigo cyabo mu gihugu cya Misiri. Bishe abantu 226 abagize ico gitero bagera kuri 12 kuri 10 bari mu makamyo atatu bateye iyo bisi gihe yari giye mu kigo citwa Saint Samuel mu ntara ya Minya kubirenga ibirometero 322 umuntu avuye ku mugwa mukuru wa Misiri Cairo. Ibyo byatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati bwa Misiri. Buramatari w'intara ya Minya Esam El Bedawi yabwiye televiziyo ya leta ko abagize ico gitero bakoresheje inkozi ikomeye. Amasanamu yerekanye amadirisha ya bus yatewe yasambutse ikikujwe n'igipolisi n'amambulance. Abantu 225 bakomeretse muri ico gitero nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Ndabwitiriye buno nyene ico gitero naho ico gitero gifise ibimenyetso vy'umugwi wo mu gihugu ca Misiri ukorana na leta ya Kiislam. Umugwi wagize ibitero bibiri bitandukanye kuba coopt mu kiringo ca mezi atandatu arangiye.
Nyuma y'imyaka itatu amapfa n'imyuzure bisezeye cya kabiri cy'abaturage ba Malawi babeshejweho n'imfashanyo y'ibiribwa, uyu mwaka igihugu kiratangaza umusaruro mwiza w'ibigori. Cyokora umusaruro wiyongera urenze uwo abaturage bakeneye urimo guteza abahinzi ibibazo. Guverinoma ya Malawi mu mwaka 2015 yaciye igurishwa ry'ibigori n'ibikomokaho hanze y'igihugu. Ibyo byaturutse ku buke bw'ibiribwa. Ariko ubu ibintu birimo guhinduka. Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi imenyekanisha ko umusaruro igereranije uheruka w'ibigori uziyongera kugera kuri miliyoni 3.2 by'amatoni uvuye ku matoni miliyoni 2.3 yasaruwe mu mwaka ushize. Abahinzi barifuza ko icyemezo cya leta kibuza kugurisha ibigori mu mahanga gihinduka. Ibyo bavuga ko byatuma igiciro kizamuka kuko ubu basanga kiri hasi cyane. Abahinzi bavuga ko ku kiguzi kiri hubu abacuruzi biba abahinzi. Guverinoma ivuga ko itazahindura icyemezo yafashe kibuza kugurisha ibiribwa hanze kuko nta wamenya uko ibintu bizaba byifashe ejo hazaza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibi ni ibiganiro tubagezaho buri munsi. Mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Dukomereze amakuru ya Radio Ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press washyize hanze ubushakashatsi wakoze ku itangazamakuru ryo mu Rwanda. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abanyamakuru barenga 58% batagira ubwinyagamburiro mu gukora inkuru zicukumbuye. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda asumutakaboye.
Abakoze ubushakashatsi bagaragaje ko abanyamakuru benshi bo mu Rwanda inkuru zabo zishingira ku byakozwe nk'ahantu habereye inama no mu biganiro mbwirwaruhame. Ibyavuye muri ubwo bushakashatsi bigaragaza ko 71% by'inkuru zitambuka kuri televiziyo, radio, ibinyamakuru byandika n'ibikorera kuri internet ziba zaturutse mu bayobozi bakuru muri guverinoma, naho 28% zikava handi, mu gihe 45.8% zituruka mu nama ziba zabereye mu mujyi wa Kigali. Mu byatangajwe mu nyamakuru 12 byakozwe ubushakashatsi byagaragaje ko 94.2% bitangaza amakuru ya gahunda za leta, ariko bigaragaza icyo cyuko nibivamo usanga 51.1% ari izivuga ku byabaye gusa. Inkuru zicukumbuye zikaba zikorwa kuri 2.1%. Abakoze ubushakashatsi bagaragaza ko abaturage batagira uruhare mu bibakorerwa, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko inkuru 32% ziba mu nama abayobozi bagirana n'abanyamakuru, 4% akaba arizo ziva mu baturage gusa. Ubushakashatsi bugaragaza ko abanyamakuru bo mu Rwanda umubare munini wibanda cyane ku nkuru ziba ziriho icyo gihe. Uwakoze ubushakashatsi Christophe Kayumba avuga ko inkuru zicukumbuye mu Rwanda zikiri nke. Ubushakashatsi bugaragaza ko uruhare rw'abanyamakuru mu gutuma abanyapolitike bahinduka rwo rusa nk'urutabaho, kuko nta munyamakuru ufata iya mbere ngo yereke abayobozi bikwiye guhindurwa. Umushakashatsi yagaragaje ko n'umwuka abanyamakuru bakoreramo rimwe na rimwe hari abagaragaje ko utabafasha kubona inkuru bashaka.
Hafi ngira ngo 58 n'igice kimwe bavuga yuko politike itabemerera kugira ngo bakore neza. Abanyamakuru twabajije abantu twabajije muri ubushakashatsi bavuga yuko nyine hari icyo kibazo cy'ibyo bita environment politique, political environment. Ibiba impamvu za politique mu nyuma kwashaka no kwibuza gutangaza ikintu runaka kubera yuko yindatekereza yuko iyi nkuru itemewe cyangwa yamugiraho ikibazo.
Hari abanyamakuru basanga benshi muri bagenzi babo batabasha kugera ku nkuru uko bikwiye bitewe hanini n'ubushobozi buke baba bafite. Hari ikindi kiciro cy'abanyamakuru cyavuze ko amateka u Rwanda rwanyuzemo mu gihe cya Jenoside akigaragara nk'inzitizi zituma abanyamakuru mu mirimo yabo batagira ubwisanzure. Niyo nagize Fulgence n'umwanditsi mukuru muri Pax Press.
Ariko akaza n'ikindi ku ruhande tubyita ngo no kwisansura sinzi ko umuntu yavuga mu Kinyarwanda uko yitwa bitangazamakuru kugeza muri 94 uhari rwagize muri Jenoside ngo nahari abanyamakuru binjiye mu bintu bagasana n'abateranya abanyarwanda. Itangazamakuru rya nyuma Jenoside ryiyubaka rikajya buri gihe aya babayobozi ya bitangazamakuru ati nyabuneka dore ahantu twavuga dore abanyamakuru bagejeje igihugu bamwe mu banyamakuru birumvikana. Ugasanga rero umuntu naho icyari ugiye gucukumbura naho icyo cyari bumufatira umwanya ngo amanuke agikoreho ariko arashaka guhita abihuza na ya mateka.
Hari abandi banyamakuru banyuranye bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko hari igihe bananirwa kwandika inkuru zicukumbuye atari uko babuze amikoro ahubwo ari uko bafite ubwisanzure buke rimwe na rimwe buturuka ku bantu bamwe baba bakomeye muri leta.
Nitwe tubyibuza ariko ntabwo tubyibuza kuko tubikunze kuko bijyana na risike nyinshi kuko umunyamakuru ntabwo ari uhimba inkuru. Ibyo bitekerezo binyuranye biri nabyo rero kuvuga ngo itangazamakuru zakora itangazamakuru birenze iri dufite n'ukwiyemeza nyine ukaba target ibyaha nk'ibyo byose bikaza se nkanjye bavuga ngo gamanira igihugu amabanga y'igihugu zidayaye.
Hari inkuru nakoraga ku bintu bijyanye na za ruswa abayobozi baca muri famiye yanjye baturiye umuhungu arashaka iki kugeza igihe bagiye no ku muntu umwe nawe wari ukomeye araza aranyegera anteza abavandimwe banjye banyumvisha ko inkuru atari ngombwa nyayihorera. Sinzi ikibitera kuko nko mu mategeko nangwa wigiye muri ntuza polisi za leta usanga biri open ariko ku bantu ku giti cyabo ni ikibazo gikomeye n'urwego rw'umuvunyi rurabivuga.
Pax Press yakoresheje ubushakashatsi ivuga ko igiye gukora ibishoboka byose ngo abanyamakuru bazagere ku rwego rwo kwandika inkuru bishakishirije. Muri ubu bushakashatsi bwakozwe habajijwe inzego zitandukanye zifite aho zihure n'ibitangazamakuru zirimo abanyamakuru ubwabo 138 abayobozi babyo 121 n'abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta 638. Ubu bushakashatsi bwakozwe kuva mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwezi kwa 11 k'umwaka wa 2016. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Inama shikiranganje y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yashyize ahabona amafaranga uwo muryango uzokoresha mu mwaka uza. Ayo nayo arenga gato imiliyoni 110 y'amadolari y'Abanyamerika, yiyongeye ko imiliyoni zirenga 8 n'igice ugereranije n'ayakoreshejwe muri uyu mwaka uzorangira mu kwezi kuza kwa gatandatu. Abashingamateka basavye kuyemeza ariko bavuga ko bazobanza kumenya ukugene ayo mwaka yakoreshejwe. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha.
The East African community requested the budget amounting to 110,130,000.
Umushikiranganji w'igihugu cy'Uganda ajeje ibibazo by'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ariko ashikiriza integuro y'amafaranga uwo muryango uzokoresha mu mwaka uza. Imbere y'abashingamateka b'uwo muryango, Honorable Maganda Julius Wandera avuga ko ayo mahera arenga miliyoni 110 n'ibihumbi 130 y'amadolari y'Amerika. Ni mu gihe ku mwaka uri kurahera hari yakoreshejwe ayarenga gato imiliyoni 101 y'amadolari y'Amerika. Ubwo buryo bwose buzova mu mfashanyo mvamakungu hamwe no mu ntererano z'ibihugu bitandatu bigize uwo muryango. Umushikiranganji w'Uganda ari nawe atwara inama nshikiranganji y'umuryango wa YASE avuga ko igice kinini kirenga miliyoni 50 y'amadolari y'Amerika kizotangwa n'ibihugu bitandukanye bigize uwo muryango biciye mu bushikiranganji bujejwe ibibazo bya YASE.
East African Community Affairs United States dollars 50 million.
Ko byerekengene ayo mafaranga azokoreshwa igice kinini kizoja mu biro bikuru by'ubunyamabanga bukuru bwa YASE.
The East African Secretariat USD 60 million.
Buzohabwa ayarenga miliyoni 60 y'amadolari y'Amerika. Hakurikire inama nshingamateka izohabwa miliyoni zirenga 17 z'amadolari. ibijanye no kubungabunga ikiyaya c'ikiyaga ca Victoria hazoshigwamwo amadolari arenga imiliyoni 11 hanyuma sentare y'uwo muryango wa Yase n'ibindi bisata. Uwo mushikiranganje mu izina ry'abagenzi we asaba ku inama nshingamateka yo kwemeza iyo nteguro uko nyene.
Mr. Speaker, I beg to move.
Umukuru w'inama nshingamateka y'umuryango wa Yase nawe Daniel Kidega ati
you need to go and read through this budget speech and all the papers laid on the table for
bashinga mateka ni mugende mwitonde hanyuma muce ijyano hino iyo nteguro kugira ngo kondwiza muzoze mu ofise byinshi mu bivuga ko haba monererano canke mu bibazo. Abashinga mateka nabo naho batarayica ijyano hino barafisa kangonongono kuvyerekeye ingene amafaranga y'uyu mwaka yakoreshejwe. Basaba mbere ko imbere yuko iyo nteguro nshasha yemezwa byo banza bigatomoka. Martin Duwimana numwe mu bagize umugwi wiga iyo nteguro.
Ikibazo cari cabajije ukwara kumenya neza aho iyo dosiye y'ukuraba ingene amafaranga canke uburyo bwakoreshejwe muri uyu mwaka canke mu myaka iheze aho bagejeje kuciga abashikiranganje bo twayibajije kandi tubasaba yuko bobi nyarutsa kuko ni ibintu by'inkora mutima kuko turazi yuko nabonye babibonye bagaca bashiraho umugwi wo vyiga turazi yuko umugwi washizeho wagize icegeranyo twari ko rero tusaba yuko ico cegeranyo co kwigwa n'ingoga kugira ngo mu minsi yavuba imbere yuko aya mayenga biri arangira tuba twarunse inyishu turavyizeye kubizokunda.
Ku munsi wa kabiri w'indwi itangura niho hazobuguharira kuri iyo nteguro y'amafaranga umuryango wa Yase uzokoresha ku mwaka uza. Bafise iminsi ine yo guharira kuko bitegekanijwe ku itariki zibiri ukwezi kwa gatandatu kuza bazoba barangije ikirengo cabo. Ni mu gihe itariki zitanu naho abashinga amateka bashasha bazoca batangura amabanga yabo y'imyaka itanu. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Claver niyo nkuru kuri inkuru. Umuhuza mu biganiro by'abarundi yijeje abahagarariye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ay'abagore n'urubyiruko baba hanze y'Uburundi ku inzitizi zimaze igihe zidindiza ibiganiro zirimo kubonerwa umuti. Ibyo umuhuza Benjamin Mkapa yabibwiye abahagarariye ayo mashyirahamwe mu nama y'iminsi ibiri yarayirangiye Antebe mu gihugu cya Uganda. Gabriel Rufyiri uyobora ishyirahamwe Oricom n'umwe mu bitabiriye ibyo biganiro yabwiye mugenzi wacu Edi Rwema ko umuhuza yababwiye ko ikibazo cy'abantu badatumirwa mu biganiro kiri mu byo baganiriyeho kandi ko yabijeje ko cyabonewe igisubizo.
Waraganiriye n'umuhuza mbere nagenda ababwire yuko atari wenyene, ubu byari bihagarariwe n'uwo Museveni wenyene yari yatumye. Icyo twabonye nuko twarose ibyo umufasha w'umuhuza yashikirije inama y'abakuru b'ibihugu bakarere ka Yase, yaratubwiye ko ibintu byari bimaze iminsi iriho mu nzitizi yuko babitoreye umuti. Icyo cyaratunezereje cyane kuko ibiganiro byari bimaze hafi imyaka ibiri twese turindiriye tubona bigomba biri mu makonsiritasiyo, ariko ubu yabatumye ko byaheze kandi ubu mu minsi yavuba cyane mu kwezi gutaha ibiganiro nyezina bizoce bitangura.
Izo nzitizi zabonewe ibisubizo barazibabwiye izo arizo?
Hari ibyo batubwiye n'ibindi kubera umwanya wari muto tutaronse amadetayi cyane. Mugabo nk'ibijyanye nk'abahora badatumigwa batubwiye yuko icyo kibazo uyagisa n'icyatoye umuti.
Bwana Gabriel Rufyiri, kimwe mu kibazo cyakomeje kuba inzitizi y'ibiganiro bihuza Abarundi ni ikibazo cy'impapuro zashyizweho zo gufatisha bamwe mu banyapolitiki n'abakuru b'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Icyo kibazo umuhuza hari icyo yakivuzeho?
Yego cyane, sinize ahubwo twebwe mu mashyirahamwe yigenga twarabivuze ko cyane kuko twabona ko uruhande rumwe rutofata ingingo gonyene mu gihe amaze kuboneka umuhuza, byose bigomba kuba mu minwe y'umuhuza. Iyo amatapi yadutse aba yadutse, nicyo gituma rero haba habonetse umuhuza kugira ngo afashe ibyo bintu. Kuva mbere ni Bujumbura twari twaramubwiye, twe twari mu biganiro kuva mu mwaka w'2015 turabibwira umuhuza ingene byaje, ingene byagenze, ingene mama Ndadare yaje. Nko kubyerekeye abatwara amashyirahamwe yigenga, mama Ndadare yaje n'ibiryo bavuga bya kudeta bitari bwabe. kuko twikore mu biganiro turabizi twarabivuganye nabo muri leta batubwira ngo nukubera ngo baza barasohora amatangazo mu nyuma bacha bifatanya n'ibya kudeta mugabo tukavuga tuti rero abantu bo mashyirahamwe yigenga twebwe iyo umuntu ariko aravuga akavuga ibintu agira icyo twita mu gifaransa vigilance citoyenne ntitwumva ingene uyo ashaka ko nk'umwasi w'igihugu ibyo rero umuhuza yaravuze ko icyo kibazo bakivuze ko ubu twiyumvira yuko nk'uko babivuze haca hatangaje ko kwita procedure tutazi ingene bo bazobigira hagati y'ibiro by'umuhuza no kuvuga Museveni hamwe na leta kugira ngo bavugane ingene ibi bintu byarimo inzitizi bimwe kugira ngo ibiganiro bitabandanya bibandanye ibyo rero nibaza ko ariyo procedure isoje itangura kugira ngo mu biganiro bizotangura mwezi na mwezi wa gatandatu bitangura tanze kizimi mirimo.
Bwana Gabriel Rufyiri, amashyirahamwe yigenga yakomeje kunenga umuhuza Benjamin Mkapa uburyo yitwara mu gutumira abajya mu biganiro muri iyi nama muvuyemo Entebbe, hari cyahindutse ku buryo mubona umuhuza?
Ibyo dushima ku muhuza kwarabimubwiye n'ibyo tubona ko byo ba ameliore ndabivuga cyo mu gifaransa twarabimubwiye na byone ikintu twebwe twaguma tuvuga n'uko twavuga tutinyutse niba batumire ibyo rero yarabyemeye kwazobikora rero ikindi nacyo kwavuga tuti kubera biteba nibagerageze barabi kungene ibiro by'umuhuza byo baranforce ni ukuvuga byo kungegwa kw'abandi ibyo barabikoze rero twebwe tubona ubuya hariho n'ikintu kijyanye n'uko kenshi kuwanga twumva amajambo ugasanga baravuze amajambo usanga ashikirira uruhande rumwe nibyo twarabivuze ko tukavuga tuti bogerageza ibintu byotuma uruhande rumwe cyangwa urundi wumva kumengo ntirufatwa cyo kimwe n'urundi kuze byohagarara rero byo twarabyumvikanye ko twavuganye neza nico gituma twibaza yuko mu biganiro bizokurikira ibintu bizogenda neza rero abantu kugerageza tukabi positive ndabivuge gutyo twizere yuko ibintu bishobora kugenda neza.
Gabriel Rufyiri, umuyobozi w'ishyirahamwe Orcom rirwanya ruswa mu gihugu cy'u Burundi, turagushimiye cyane kubw'aka kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Mu kanya turaza kubagezaho namwe mu makuru tubateganyirije kuri siporo n'imikino mu Rwanda no mu Burundi muri izi mpera z'icyumweru. Tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mukomeze rero gukurikira ibiganiro byacu, kandi tubibutse ko mushobora no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ariyo radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu. Kuri site yacu ni www.radioyacu.com. Turakomeza rero kubagezaho ibiganiro byacu. Mu kanya turaza kunyarukira mu Burundi, turimo kubashakira mugenzi wacu urimo gukurikira irushanwa ry'amafilime, araza kubabwira aho ibirori bigeze. Ni mu kanya rero, ntimuve ku maradio yanyu.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC uyu munsi niho harangira ihiganwa rya Festicab ry'amareresi ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza yakwirikiranye ivyo birori. Eroje wiriwe?
Amaho neza Fidel.
Ibirori byo kurangiza iryo higanwa byagenze gute?
Ubunye tuganira Fidel niho ibyo birori biriko byavuze kurangiza ibihiganwa bikaba byitabwe n'abantu batari bake harimo abaserukiye leta ya Burundi bw'igihugu mbere n'abavuye mu biro by'umukuru w'igihugu byitabwe n'abantu batandukanye bavuye mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ngira ngo havuyemo Sudani yonyine hanyuma bikaba byitabwe kandi n'abantu bavuye mu bihugu bitandukanye kuko ihiganwa rya Festicab ryitabwa n'abo ku mugabane wa Buraya mbere n'abo ku mugabane wa Aziya harimo na Amerika haza abantu batandukanye no mu isi itandukanye.
Muri rusange ibanga niki abahiganywe?
Abahiganywe muri rusange bari bazanye amareresi bari abantu bagera ku ijana na bane. Mu gutanga rero ubushimwe Fidele nkuko ndakubwira hari icyo bita trofe ugatahana igikombe giherekejwe n'amafaranga. Icyo gikombe ni ukuvuga ko kironka bagiha mu byo bita kategori ni ukuvuga mu muce umwe umwe icyo bita long metrage icyo bita court metrage n'icyo bita documentaire. Ibyo baza baraha umwe umwe wese ku muce umwe umwe igikombe ariko iruhande haraba impapuro n'urita seritifika z'ugukeza abafite amajwi neza abakinye neza abafite amasanamu meza gutyo.
Mu majambo yoba yavuzwe ni kihe wakuyemo ubona gikomeye?
Mu byavuzwe gikomeye ni uko bagira bati sinema ni ikintu gifasha ku isi kugira ngo abantu mu kibano n'urita sosiyete mu Gifaransa batere imbere kuko bagira bati burya sinema cyangwa ireresi zerekana ubuzima abantu baba babamwo n'ubwo butaba ari ubwo kuko baba babifashe mu masanamu ariko n'amasanamu aza kwerekana ubuzima abantu baba babamo.
Urakoze. Yari umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza ari Bujumbura.
Urakoze nawe.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tubanyuriremo noneho muri make amakuru tuzabagezaho mu mpera z'icyumweru duhere mu Rwanda turi kumwe na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Jean Claude, mu byo uduhishiye muri iyi weekend harimo shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere igeze ku munsi wa 29 harabura umunsi umwe gusa ngo iyo shampiyona irangire byifashe gute?
Niko bimeze. Urakoze cyane Eugenie. Nibyo koko uyu munsi imikino y'umunsi wa 29 wa shampiyona yakinwe imikino hafi ya yose yabaye uyu munsi yabaye imikino igera ku 8 aho Musanze yatsinze Mukura ibitego 4-2 Sunrise igatsindirwa iwabo na Espoir igitego kimwe ku busa ikipe ya Kigali nayo yatsinze ku kibuga cyayo na Police FC ibitego 3-1 undi mukino wahuje Pepinier n'Amagaju warangiye ari kimwe 1-1 Marine FC na Kiyovu kimwe ku busa Kirehe inganya na Gicumbi ubusa ku busa hanyuma indi mikino ibiri isigaye wa Etense na Bugesera ndetse n'uwa Rayon Sports na APRFC mukino ukomeye cyane iteganyijwe ku cyumweru ni ukuvuga ejo bundi gusa icyo umuntu yagarukaho ni uko imikino abaye uyu munsi Eugenie yakemuye zimwe mu mpaka yagerekana icyerekezo cy'amakipe imwe ashobora kumanuka aho ikipe ya Pepinier iyo byararangiye ntagaruriro ifite amanota 18 Kiyovu Sports nayo iri mu manegeka ku mwanya wa 15 n'amanota 27 Icumbi nayo ntiyorohewe usibye yuko iyo irasabwa gutsinda umukino wayo usigaye uzayihuza na Pepinieri ni ukuvuga ngo bishobora gutungurana ikipe y'ikigugu ikipe y'amateka nka Kiyovu Sports ikaba yakwira mu cyiciro cya kabiri.
Urakoze Claude. Mu masogonda make cyane hari n'imyiteguro y'ikipe y'igihugu Amavubi y'imikino y'amajonjora mu gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu kane mu 2019 byo gute muri bake?
Nibyo koko umutoza mukuru w'ikipe Amavubi ariwe Antoine Hey wimbuye n'umudage amaze gushyira ahagaragara urutonde rw'abakinnyi 25 azifashisha mu mukino uzaba tariki ya 11 z'ukwa gatandatu bakinana n'ikipe ya Centrafrica. Muri abo rero twavuga ko harimo na bakina ku mugabane w'Uburayi cyangwa se hirya no hino muri Afurika nk'abagize umwuga bagira ku 9 bazaza biyongera kwa 16 kubwira ko uyu mutoza Antoine He azaba yungirijwe na Vincent Mashami ndetse na Thomas Wembo mutoza abanyezamu.
Urakoze cyane Jean Claude Munyandinda ubwa ndi makuru ya sport n'imikino yo mu Burundi nayo muzatega amatwi ejo aharira akaba ariho dusoreje ibiganiro twawe twabateguriye kuri iyi saha. Dushimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Kerina Shwane na Fasere Gebrehu wadufashije kubagezaho ibi biganiro. Tukabashimira namwe kwa mwateza amatwi amakuru mwagejweho nange Eugenia Mukankusi
na Fideni Yongabo mugira ibihe byiza.